Ndabara mkijia mahoro mwebwe mwese mutezabiri hadio isanganiro kaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri genekezo rya gatanu munyonyo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu baba hafi ya hasukwa yarara muri zone ya Buterere n'ingaha mu gisagara cha Bujumbura barasaba ko ryo hakugwa ngo kuko uburija ryarazibiye inzira bamwe mu badandaza sima yihinguriro buseko baba muri komine ya Muhanga ha mu gisagara cha Bujumbura bari doga ko iyo sima itakiboneka hibonetse naho umufuko w'ibiro 50 ngugugwa hagati y'amafaranga 33,000 na 36,000. Abantu batagira ibibaranga barenga 20 harimo abakongomani babiri bafashwe n'igipolisi mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri mu mitumba ya Mparambo ya mbere na ya kabiri ni muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke eka n'ibitenge 14 ngo byinjijwe kuri magendo byafashwe murano makuru turabafitiye na bucana yandi ya magara y'abantu aho ifatiye ku ngwara y'udutsi tw'amaraso bifatiye mu mahaha tujya kubyiganirwa na muganga Richard Ndayikengurukiye yabinonosoye amakuru muhinga bw'ivyuma akaba hagarariwe na Alphonse Kubwimana Sangwikadze
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru tuyahere mu gisata cha politika hingoro y'umugambwe CNL irugari muri komine muyinga y'iyo ntara nyene yarayibomowe imijyango n'amadirisha n'abantu byabomowe n'abantu bataramenyekana mu ndongozi za CNL bagasaba abatware n'ubutungane gukora kugira ngo hafatwe abariko bankiriza uyo mugambwe ne urongoye zone rugari abasaba kubwira ubutungane abo bo babikeka ngo bazohanwe n'inkuru ya Dieudonné Nzeyimana
Amadirisha yose yabomowe atabwa hijya y'inzu ivyandiko birango umugambwe Senere byasibanganijwe nivyo bisigaye biranga ingoro y'umugambwe Senere muri zone ya Rugari ni komine Muyinga abayisambuye babikoze mu ijoro ry'uwa mbere ushira uwa kabiri imikuku y'amapine yerekana ko abaje kubomora baje ku mapikipiki ni ruhande y'ibarabara likuru RN6 werekeza ikobero Prosper Ndayisenga umukuru w'umugambwe Senere muri komine ya Muyinga ati biteye isoni n'agahinda kuba hari aba nuberekana urwanko bafitiye umugambwe mu kubomora ibiburanga umugambwe Senere bagasaba abajejwe intwaro gukora ibishoboka byose ngo ubwo bube gito buhagarare ahishakiye Donasiano mukuru wa zone Rugari atera ivyatsi ivyabaye asaba aba Senere gutanga makuru ngo baba bafise ku butungane ababikoze bazohanwe naha irugari bategereye abanwanyi ba Senere baja igiteranyi bicamwo umwe mu kwezi k'umunani bane mubagirijwe ubwo bwicanyi barakatiwe gufungwa ubuzima bwa bwose Rugari Dieudonné Nzeyimana radio isanganiro
Dieudonné Nzeyimana tugaruke ngaha mu gisagara cha Bujumbura aho tuvuga ibijanye n'isuku bamwe mu banyagihugu baba hafi ya hari yarara muri zone ya Buterere mu gisagara cha Bujumbura baridoga ko ibarabara ryaca muri ako gace gerekeza kumubone ryaziwiwe n'imicafu iharunze bagasigura ko ubu kugira ngo bagere muri ako karere bibasaba umwanya munini banamenyesha ko n'abana babo biga ku ishure ryo kumubone ubu bacegwa kuko barinda kuzunguruka abo banyagihugu bagasaba kwiryo yarara ryo kugwaho kugira ngo hasubire kurengana n'inkuru ya Vestine Butoyi
Iryo barabara bavuga ko litarengana bamwe mu banyagihugu mu zone ya Buterere ahasanzwe hegere yarara berekana kicyo kibanza kiri mu yarara nkahora mu barabara rijya mu turere twa mubone yo muri komine Mutimbuzi ntara Bujumbura hamwe na Kanga iri muri zone ya Kinama mu gisagara cha Bujumbura iryo barabara ubulika barigarukira hari mihana y'abantu ahasigaye hakaba hari yarara nkuko umwe muri babishikiriza
kuva kera iryo barabara ryarahita ryaragenda makari ya kumubone rigashika hari za marambya hose ariko ubu ngubu ntirigihita kubera iki kubera iryo yarara bakomeza bazana guta ngaha urabona ngiye byamaze gufutangana
ubu kuharengana ngo wamaguru niwe yohaca gusa naho nyene abanje kwambara ibirato birinda amazi nk'ivyo abafundi bindimo kukata kintu cyunguruza abantu n'ibintu cyoshobora kuharengana
kugira ngo harengane nuko baba bambaye botine zifuka maguru zimwe z'amazi ntushobora kuharengana uvuga ngo ufite déplacement ugenda namaguru honye ugenda uri imisozi ya mayarara uhagaze kujya musozi urabona wirabira mu kinama no mu cyarama
kugira ngo umuntu rera ashobore gushika mu turere twakangana mubone ngo barinda kuri hitike cy'amahera ya marundi angana n'amajana 8 kandi kera bahora bahagenda ku mafaranga ya marundi amajana 3
kugira ngo uva hiwacu uje kukanga no kubura amafaranga amajana 8 ubwa mbere ufite amafaranga amajana 3 warashika kukanga kugeza uyu munsi uri hawe sanfra ukaenda kuzunguruka kumutakura ukazungurukiza cy'ibitoki ukaza guseruka mu kinama no kukanga
iryo barabara ritakirengana ngo riratuma n'abana babo baje kwiga ku ishure riri kumubone muri komine ya Mutimbuzi bacerergwa kubera ko ubu barinda kuzunguruka ibatwara umwanya atari muto
amashuri araho kumubone niho abana bacu bagenda kwiga mu kugira ngo bashike hariya kunuze ku mashuri barinda kuzunguruka hariya mu kirasazi kugira ngo bashikire ku ishuri urumva hariyo nige bashika yo bacerewe kubera kubona yuko ari kure barinda kuzunguruka
abo banyagihugu muri zone ya Mubone basaba leta k'iryo barabara ryose ubigwamwo rikarengana nk'uko vyahora kugira ngo boroherwe mu mirimo yabo ya misi yose
Festine Butoyi mu gisata c'ubudandaji bamwe mu badandaza isima muri komine muha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura avuga ko ico kidandazwa kitoroshe kuronka bagasigura ko iyo ibonetse umufuko w'ibiro 50 gurishwa hagati y'ibihumbi 33 na 36 by'amafaranga y'amarundi bagasaba ihinguriro buseko rihingura isima hamwe n'inzego za leta zibijejwe gutorera inyishu y'ico kibazo n'inkuru ya Eline Bell nibigira
Turi muri imwe mu maduka y'ibikoresho byo kubaka muri komine muha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura abo badandaza naho benshi muri bo badashima kuvugira ko vyo mafata amajwi byacu bigana ku isima iboneka bigoranye bemeza ko bishika ikanabura bagaheba kuyidandaza uwubahutse kubitwiganira ku vyo mafata byacu avuga ko bayironka izimvye ari nako kuyidandaza ku giciro kiri hejuru
kibazo c'isima gihari kwese turakibona ariko aho kiri se kuri twege ikibazo c'isima kiri ku bantu b'emporota isima bayikuye muri buseko Kwenye hawa dana za watu watu. Kwa hali kwa lafja kuhi dandazi. Lego kuwela tuona abakili wa guma bayi dusaba. Kwa hala fashingi ingo. Tukatatula hii dandazi kunyine tuhirozi. Umufuku wisima. Huronga kumi minongi tatu nabi tatu. Change minongi tatu nabini. Halige tuhi dandaza minongi tatu nabi taa. Change tuka hii dandaza minongi tatu nabini na majana taa.
Uwa mudandaza wisima nyene. Anerekana kwa bayi kura muihingu lilo buseko. Bafisuru hara kugiri zimbe. Aga sabareta kugiri chikoze. Ngwe kibazo shisima kive muunzira.
Kufitu kurit kwege tukwa sabareta. Icho kibazo igihaguru kire kuko turabona ko biko byatwikira kazi nkatwe dusanga dudandaza ibintu byo kubaka nkatwega abantu batobata abo bantu baye mprota muri buseko kubera hari itegeko libabuza kuduza ibiciro acashika akayinyegeza ahantu hatazwi agashabwirira komisiyoneri ndafise isima no kuvuga abo komisiyoneri bahisima umuntu yemeye kuyigura ayo mahera wonyene kudandaza ashaka
Abandi badandaza badashima kuvugira ku vyo mafata amajwi byacu bagiriza ihinguriro buseko kuba ari ryo rituma isima itaboneka ngo kukwihingura nke ibiciro by'isima bizwi n'amategeko akaba ari 224 n'amajana 5 ku isima yo ku rugero rwa 352 n'ibice 5 hamwe n'300 by'amafaranga y'amarundi ku iri ku rugero rwa 42 n'ibice 5
Erini bere nibigira mwihinguriro gisima buseko bakaba baremereye uruganda rwa radio isanganiro kugira ico bayivuze ko ku munsi wa kane winondwi
inami sumbi ngimba
kwisaha zitandatu n'iminota 35 ano makuru twabateguriye arabandanya Kuru no wakabiri indwi zibiri zirarangiye abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru wacu hamwe n'umudereva wabo bapfungiwe mu gasho ibubanza sentare y'igihugu ya bubanza ikaba yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abo bamenyesha makuru n'uwo mudereva wabo ishyamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru bibatagira imbibe ho Porte sans frontières hamwe n'ishyirahamwe Human Rights Watch bakaba biyamiriza iryo fungwa rya bagenzi bacu bagasaba ko borekugwa bonabo ni Christine Kamikazi ya Nyese Ndirubusa Egide Harerimana Terence Mpozenzi hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bakaba bahagaritswe kuwa 2022 gitugutu no mwaka igihe bariko batohoza makuru kubijanye n'umutekano mukwe umutekano muke nako wavugwa muri komine Musigati y'intara ya Bubanza kuri ivyo umushikiriza manza kizigenza wa Republika yarasohoye itangazo ku munsi wa kane genekezo ya 31 z'ukwezi kw'icumi no mwaka aho yamenyesheje ko batahagaritswe kuko ari abamenyesha makuru ahubwo ngo kubera kamere k'icaha bagirizwa abashingwa manza rero babo bamenyesha makuru bane bikinyamakuru wacu n'umudereva wabo bakaba bamenyesha ko bunguruje urubanza ku munsi wa mbere muri sentare isubira mu imanza ya ntahangwa. Mushingwa manza Clement Retirakiza avuga ko ari gusaba kwiyo sentare ifuti ingingo yafashwe na sentare nkuru ya bubanza yo kugumiza mu munyororo ivyagateganyo abo bamenyesha makuru n'umudereva wabo akizera ko abo baburanira bazore kugwa. Mugisata c'umutekano nababwiye mu ntango za no makuru abantu 204 batagira ibibaranga barimwo babiri baturuka mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahagaritswe mu gitondo cuno wa kabiri ku mitumba ya Mparambo ya mbere ni ya kabiri muri komine ya Rugombo y'intara ya Cibitoke urongoye igipolisi muri komine Rugombo Pepe 1 Willy Fredindu w'Imana akamenyesha ko abo bantu bafatiwe mu bikogwa vya minsi yose vyo kurondera badafise ibibaranga byakozwe n'abapolisi bafadikanije n'abasirikare kuva mu mutwenzi wo kuruno wa kabiri akanavuga ko hari nibitenge vya magendo 14 byafashwe muri ico gikogwa. Igikurikirango nuko abarundi bafashwe badafise ibibaranga imbere yuko barekugwa baca bacibwa ihada burya amafaranga 5000 umwumwe abakongomani nabo bagasubizwa mu gihugu cabo na ibitenge bigaca bishikirizwa ikigo cegeranya amakori n'amatagisi OBR bene byo bakabisubizwa ariko babanje gutanga ihadabu nkuko bishikirizwa n'uwarongoye igipolisi muri komine ya Rugombo. Muri ico gisata c'umutekano nyene hari ikiziga c'umuntu kimaze kononekara caratowe ku mutumba Ruvumu muri komine n'intara ya Bururi ku mugoroba wejo kuwa mbere. Amakuru atangwa na bamwe mu baba kuri uyo mutumba avuga ko abungera aribo bakibonye ariko ngo batamenye uwari we. Buramatari w'intara ya Bururi akavuga ko inyamira mabi zazindutse zijayo gutangura amatohoza. Tugume mu gisata c'umutekano nyene ariko tuve ngaho mu ntara ya Bururi tubandanirize mu ntara ya Makamba aho ufise abarovyi akoresha uwo bita patron pêcheur muri mu gifaransa ku kivuko cyose muri komine Nyanzarake kuva ubu asabwa kuba afise igitabo yandikamo amazina y'abakoresha nk'abarovyi vyashikirije kuri uyu wa mbere mu nama y'umutekano muri iyo komine na buramatari w'intara ya Makamba. Garde ni yukuri akanasigura ko ari muntu mbere yo gukomeza umutekano wo mu kiyaga ngo hanashobora kwinjira bo yita bagizi ba nabi. Komite z'umutekano wo mu mazi zikanagurwa aho zitari naho zigashigwaho vuba. Ni inkuru ya Jerome Hakizimana.
Muri iyo nama y'umutekano yabereye ku mutumba wa Mugerama umwe mu ndongozi mu bajejwe umutekano ategwa amakenga n'ubusuma bw'amabuvugwa mu kiyaga buruko hagizwe inama.
Nta nama n'imwe ivugwa ntibwumve ubusuma bwabaye mu kiyaga. Ivyo bintu rero turakeneye kumenya ivyo ari vyo n'ingene twobihagari kubera hari utuntu twinshi tuvugwa yuko ashobora no kuza abavuye hakurya binjirana muri iki kiyaga turetse n'ivyo vy'ubusuma muturabire no hakurya ingene vyo bavyifashe.
Kuri ivyo buramatari w'intara ya Makamba Gad ni ukuri arahumuriza ati ntanziri kwirasha ariko ngo ntibasamare.
Ntanziri kwirasha birapanze neza mugabo dusamaye iyi migwi yose iri Kongo yo duca mu ryahundi kandi mubabagana bari muri mbebe nyene ngaha tungane rero twese.
Kugira ngo bahangane n'ivyo warongoye intara saba ko kuva ubu amakomite ajeje umutekano yo mu kiyaga yo nagugwa kandi ko ubufise abarovyi bamukorera patron pêcheur mu gifaransa abafise igitabo yandikamwo amazina y'abarovyi biwe nk'abakozi.
Ibivuko turasavye yuko mugira amarojistre umu patron pêcheur wese abafise registre yandikamwo abarovyi biwe nk'abakozi mugira amaliste ayo maliste mwe mustane chef de zone abayafisi mwe mwenyene mucunga yabi yabindi bivuko bitazwi za rubindi gisenga uzo duvuko duto duto kuko niyo babantu bazabiko atobara ati nta ucunga nta ukira gute akacyahaje.
Hakaba haheze indwi habaye ubusuma mwe nubwo aho ibikoresho byibwe n'abarovyi batandatu baratwagwa ariko ngo bahava bagarukanwa haheze iminsi nkuko mu gipolisi babivuga. Jerome Hakizimana Makamba, Radio Isanganiro.
Arakoze Jerome Hakizimana tuve mu ntara ya Makamba ne mu manuko bw'igihugu tuje mu ntara ya Bubanza mu gisata c'ubutungane bunywanisha aho hari bisigarira by'abantu byatowe kuri uyu wa mbere mu murima ku mutumba Nyamugerera muri komine Musigati ntara ya Bubanza bikaba byatowe n'abantu bariko baca umukobe ko musitanteri wa komine Musigati asigura ko yabimenyesheje abamukurira nabo batanga icegeranyo muri wa mugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha Sever hane nkuru ya Space Caritas Kabanyana.
Kuri uyu wa mbere ni habantu bari ko baca umukobe ko ku mutumba Nyamugerera muri komine Musigati bazura ibisigarira by'abantu bahahambwe amagufa n'impuzu abanyagihugu bakuru wa mutumba bakavuga ko abo bantu baba bahahambwe kera mu gihe cy'intambara baciye babimenyesha musitanteri wa komine Musigati Jean Bosco Nduwimana arongoye komine Musigati yatumenyesheje ko nubwo atari hafi bamubwiye ko ari ibisigarira by'abantu baba bashika nka batanu akaba ngo yamaze kubimenyesha buramatara rongo intara ya Bubanza kugira ngo nawe abimenyeshe muri wa mugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha nabo bababwira ingingo bafata ariko rero abanyagihugu baho mu Nyamugerera basaba ko muri ako gace borondera n'ibindi bisigarira kuko ngo baribaza ko byo babihari ni muri no komine nyene ya Musigati hatowe bisigarira by'abantu bashika amajana ne biciwe mu isoko yo mu kivyuka mu gihe cy'intambara hari mu 1996 ibyo bisigarira bikaba byazuye igihe bariko barahaci barabara Jambo Skondo w'Imana arongoye komine Musigati akamenyesha ko ibyo bisigarira byazuwe mu kivyuka bigishingiwe mu masandugu mu nyubakwa yahoze ari biro bya zone kivyuka aho mu kivyuka nyene mu kurindira ko wa mugwe wo kuvugana ukuri no kunywanisha Sever ufata ingingo yo kubishingura n'iteka Space Caritas Kabanyana muri komine Musigati hagiye isanganiro
Space Caritas Kabanyana rakenuye tuje mu gisata c'uburimyi mu ntara ya Ngozi aho ingingo yo kubuza kotsa ibigori ku mabarabara mu gisagara Ngozi ngo itegerezwa no gushirwa mu ngiro mu mazone yose agize komine Ngozi songa mbere rajabu arongoye komine Ngozi avuga ko iyo ngingo igamije kubuza abarimyi gusesagura umwimbu wabo nk'uko byahora mu gihe cy'iyimbura aho ngo bizotuma kandi hinguriro ry'ibigori ryubatswe muri zone mivo y'iyo komine abo barimyi bashobora kuhashorera umwimbu gucyo ribandanye rikora ngo kuneza y'abarimyi kuko ngo igiciro c'intete kiziyongera muri iryo hinguriro ryuguruwe kuri uyu wa mbere n'umukuru w'igihugu mu gisata c'inkino urutonde rw'abakinyi batumwe ko mu mugwi nserukira gihugu mu ntumbero yo kwitegura inkino zo kurondera uburenganzira bwo kuzokina igikombe ca Afrika kizobera mu gihugu ca Cameroun mu mwaka wa 2020 ngo rumeze neza muri rusangi bishikirizwa n'ujejwe kuronderera abakinyi umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba kubijanye n'abakinyi bashasha ariryo rya mbere batumwe ko mu mugwi nserukira gihugu Constantin Mutima amenyesha ko arabakinyi bigenza neza mu migwi bakinamwo ku mugabane wa Buraya akaba mukanya yavuganye na mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana
Nende maza ko rutonde rwasohotse ari urutonde rwiza kubera irutonde rwizwe n'abantu barenga batanu batari urutonde rushya
Kubijanye nuko harimo abakinyi bashasha batari bamenyerewe atwovuga nko no mukinyi Parfait Bizoza hamwe na Nilonga Jordi mbega bobo kuba batari bamenyanye n'abakinyi abantu bo bitega kwiki
bashasha batari ngorane kubera kenshi kila rukino ngatuma turonga abakinyi bashasha kandi abakinyi bashasha iyo bagiye mu handi bigenza neza sinzi ko muribuka match ya Tanzania ko mwabonye Joel na Diama izo zari match zabo za mbere mwabonye ukuntu bigenje neza nibaza ko atangorane nimwe hari bazomenyerana kwa bose na professionnel
ikindi nuko bivugwa yuko abakinyi nka bacanamo Joel hamwe na Nahimana Shasil muri kino gihe ngo atamigwi bo bafise ico coco mu kivuga kwiki
se wa sema kenga ayo press conference zo kwa kane ku biro bya FFP saine basaba ko wamenyesha makumwe se mwogenda ari mukabazi zo bibazo mwabukene mu coach azo amara mazinda kwa ikintu twicaye turaciga cyane
kubona ukizigenza w'intamba mu rugamba Saido Birahino wewe atashobye gutumwa ko bivanye n'imvune ari mu mbega rino se bajya Saido Birahino ryo muri vuga kwiki
yoshitse bavyashitse nikibuza kuko tujya mu rugamba turafise abazo musubirira kandi basubukene gusi bazokora nk'ije gukora ni duci nege mu gato ramusengera twasaba ko kira n'ingoga girashobora kugaruka kurongora ingabo ziyo
abarundi mwobizeze iki inyuma yo kunanirwa muri zino nkino za kane za heruka kuri runo rutonde rushasha abarundi bo kwizera iki
ibyo bakwizeza abarundi bene bacu nuko amatwizera kandi dukunda igihugu tugakunda n'intamba zacu kubera tuja muri Coupe d'Afrique zo mwakweze nta n'umwe yari yiteze kutusha kuba karifye kuja muri Egypt
buraca bugacana yandi mu magara y'abantu
Ingwara yivumbuka mu dutsi tw'amaraso two mu mahaha ifatira mu mahaha nyene itewe n'ibintu bitandukanye aho ngo ni nk'ingwara z'amahaha amboli pulmonaire ha muri migigi Faransa muganga yanonoso ivyo kuvura ibijanye no guhema sigura ku mugwayi yafashwa giri kibazo cyo guhema neza igihe ariko aratambuka muganga Richard Ndayikenguruki akavuga ko abantu bose bakuze bashobora kuyigwara ariko igakarira cyane cyane abakenyezi Honela Mucho
Indwara yivumbuka mu dutsi tw'amaraso tw'umahaha, ni indwara iva ku bintu bitandukanye bishika kuri bitano. Muhinga mu kuvura indwara zo guhema, muganga Richard Ndayikengurukiye agataka karorero nk'igitewe n'indwara y'umutima igice cy'ububamfu.
Iyo ndwara yivumbuka y'amaraso yo mu dutsi tw'amahaha iva ku bintu byinshi. Hariho iva nko kuba vyeyi canke iba yavuye ku miti imwe imwe umugwi wa kabiri iba ivuye ku ngwara y'umutima igice cibubafu ikaca ishikira igice cy'umutima cy'uburyo hanyuma ico gice cy'umutima cy'uburyo naco kigaca gishikira amahaha
umugwi wa gatatu uba ukurikiye ingwara zateye amahaha
ingwara ziva ku itabi canke ingwara z'ama infection zitakize neza z'amahaha
Muganga Ishande Kengurukiye agasigura kandi ku indwara yivumbuka mu dutsi tw'amaraso ishobora no kuva ku ndwara z'umubiri bita mu gifaransa le maladie systemique.
Umugwi ugira kane ni iba yakurikiye ibyo twita amboli pulmonaire nukuvuga ivura ry'amaraso riba ryaciye mu mahaha hanyuma tukagumayo umugwi ugira gatanu iyo ngwara iba yavuye ku bintu byinshi bitandukanye ndavuga nk'ingwara z'umubiri bita mu gifaransa le maladie systemique
kuruha umuntu agize urugendo ruto agahemagirika muri kimenyetso nyamukuru c'iyo ndwara
ibimenyetso by'iyo ndwara ni ibimenyetso itisangije ni ibimenyetso isangiye n'izindi ndwara dusanzwe tumenyereye ndwara zijanye n'ibyo mu mahaha canke z'umutima ahanini ikimenyetso nyamukuru ni ibyo kuruha umuntu agiye hatoya atambutse ahantu hatoya akumva arasemagirika ibindi nibimenyetso umuntu ashobora kubona ariko arapima umugwayi ibimenyetso bigaragaza yuko umutima ugwaye ico bita indwara z'umutima w'iburyo byo navyo hariho nk'ibintu byo kuvyimba amaguru hariho nk'ikuranda imitsi ngaha ku izosi ico bita latrigescence de veine jugulaire
kubwo muhinga abantu bose cyane cyane bakuze barakarigwa n'indwara yivumbuka dusi tw'amaraso tw'umahaha muri ko abakenyezi bakaba ari bo babangamirwa gusumba
mu vyigwa byakozwe hirya no hino baravuga yuko iyo ndwara ishika cyane ku bagore ugereranije n'abagabo ku rugero rw'umwe nibicendwe kwijana cy'abagore n'umwe ku bagabo
ingira indwara yivumbuka mu dutsi tw'amaraso tw'umahaha ivugwa n'ico umugwayi yokora kugira iyo ndwara ntigira ingaruka ni muri mucana yandi zokurikira
akaba ari no ngaha turangirije amakuru twari twabateguriye mugira ibihe byiza ngahe wanyu murakoze
Mireille Kanyangi